bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Ndabara mkinja nchuti wa kunzi muteza matukiviga nilovzi radio jugi Amerika litamina ni Washington DC mukirundi no mukinyarwanda nongira ndaba hikaze mukigani liwanyu munhara mwristu ya chumi numunani mwrikume na joidia ni nahazi.
Amungie kura abantu baraza barayora ibyariko biraseseka ariko bayoranye ni ibyariko biramenyeka ariko biraseseka hasi nabari mu mugazo barashikiwe bashye.
Numwe mu banyagihugu mu ntara ya Karusi avuga ku nsanganya y'umuduga itwara igitoro yaraye ibereye ku ibarabara rihuza intara za Karusi na Gitega. Abagera kuri 50 barakomerekeye muri iyo nsanganya. Turabigaruka ko handi hato mugume ku maradiyo yanyu. Intara ya Mwaro ivugwamo ubwinshi bw'abana mu masomero, abagera kuri 6 barasangira intebe imwe, abana bati biratugora, abigisha ati natwe ntitworohewe.
Bakoma bakwana kandi bakagoma basumurana kubera tutakwiga ku ntebe kubera turi benshi
buhora bakoma bayisomera ikaye y'iwanje ubu ndayikure bakanyavura ko nandikira ku ntebe.
Izo nkuru zose ziri mu zo tugaruka ko handi hato, ariko ndababwire muri make kuko uno munsi turiko turahimbaza umunsi wahariwe umwigeme. Abagera kuri 67% mu Burundi bafise imyaka 15 na 19 baramaze kwibaruka. Nimuze gucikwa n'inkuru twabateguriye kuri uno munsi. Ariko mbanze ndababwire muri make kw'igihugu ca Liberia ku munsi w'ejo ciriwe mu matora y'umukuru w'igihugu, ibiharuro vyavuyemwo bitegekanijwe kuzotangazwa mu ndwi zibiri ziza. Imiliyoni zirenga gato zibiri z'abanyagihugu nibo biyandikishije gutora. Uzosubirira rero Ellen Johnson, umukenyezi wa mbere w'umunyafrika mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Ibiringo bibiri yemererwa n'ibwirizwa nshingiro vya Liberia vyararangiye. Departement ya leta ya Amerika ikavuga ko ayo matora ari intambwe ikomeye cane Liberia iteye, aho buzoba bubaye ubwa mbere hagiye kuba ukubisikanya ku butegetsi muri demokarasi. Abakandida 20 nibo bariko bahiganirwa ico kibanza. Ababikurikiranira hagufi bakibaza ko atanumwe azoshikana amajwi 50% mu gice ca mbere, ko bishoboka ko hazobaho igice ca kabiri mu kwezi kwa 11. Imihari itari mike yitwaje ibigwanisho muri Centrafrica kuri uno wa kabiri yarasinye amasezerano yo guhagarika intambara no korohereza uruja n'uruza hagati y'ama prefecture abiri yo mu gice cya hagati gishira ubuseruko. Ku bw'intambara abanyagihugu barahunze uko ako karere bashigwa mu makambi aho bari mu bukene. Ayo masezerano abwira abo banyagihugu kugaruka mu ngo zabo, ivyo bikaba vyashikirijwe n'umwe mu basinye ayo masezerano ho mu hari UPC, uvuga ko urwanira inyungu z'aborozi bo mu bwoko bw'abateur. Mwibuke ko kuva mu mwaka wa 2013 Centrafrica cinjiye mu njyane hagati ya moko, nyuma yaho François Bozize akuriwe ku butegetsi n'imihari Seleka yavuga ko irwanira inyungu z'abayislam. Ivyo vyatumye iyindi mihari irwiriyemo abakristo nayo nyene icifata ibirwanisho bagatangura gutana mu mitwe. Radio ya Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumviganiro vyacu muce ku rwa internet ya cari wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na ku rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze urubanza rw'abagize umuryango wa Rwigara gongeye gusubizwa inyuma kunshuro ya gatatu mu gihugu cy'u Rwanda. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato tubanze tunyarukire mu gihugu cy'u Burundi. Abantu 50 aribo baraye bakomerekeye mu isanganya ry'ikiduga gitwara ibitoro ku ibarabara rihuza intara za Karusi na Gitega ahitwa Inyamabuye, ni muri commune Shombo y'intara ya Karusi mugihe hari amakuru yavuga ko hoba hari abahasize ubuzima mu gipolisi barabibeshuza bakavuga ko 15 ari bo bakomeretse cyane naho rero umugabo w'ubwenegihugu bwa Tanzania yikekwa kuba ari we yateje uwo muriro gipolisi kiramaze ko kiremeza ko yamaze gufatwa ku mvo z'amatohoza umenyesha makuru wacu Karusi Fidel d'Antoine Sabimana yanyarukiye habera iryo sanganya
Umuriro wadutse ku ibara rivya mu ntara ya Karusi irija mu ntara ya Gitega waturutse ku ikamyo ipaki igitoro yagize isanganya igeza hitwa Inyamawe muri komine ya Shombi ntara ya Karusi abari bari ngaho bemeza ko hari abaciye bihutira kuzana amabido n'indobo kuvoma iyo kamyo Severino barajingitwa yaraho habereye isanganya nawe nyine akaba yarakomeretse nubwo avuga ko atari karavoma igitoro nk'abandi aratubwira uko byagenze
cyo mu isanzwe nari mbuye mwanga kurandura ibiharage n'ibyo haruguru nzanumva imodoka ihenutse turi haragenda zakura amungiye kuraba abantu baraza barayoreka ariko birasese ruga yaruca rumera kujya ku muntu atyo ruhu twese n'abari kure twashe dushikiye mana nacyo n'abagurutse ndi ku
we ni wari ukura vome bitoro
eh nambuye kurandura ibiharage
ariko hari abari ko baravoma igitoro
bari ko bayoranye n'ibyo ariko biramenyeka byariko birasoseka hasi nabari mu mugazo barashikiwe bashe
no musore we aremeze ko yabonye uwateje uwo mucanwa
sanswe bari ko turarengana turi ko turahita aje umushoferi atwari indi kamyo itaribu yabwine Gitega cyarayihagarika ayihagaritse asanga abo bandi bamaze kugira ingorane abo bashoferi yaguye hanyuma acha babwira ngo nimwigire inyuma acha babwira nimuhe kibiriti amaze gusaba icyo kibiriti cyatura kapito kaja aye kapamo amavuta ya mote cyaragaturira gaturiye cyaraterera mu myo modokari abantu bose bari kubarahita niko gushikirwa n'umucanga
uyu musore ati uno muriro waruteye ubwoba ko warandagata ku bantu bahita
je nariko ndarengana mu bisanzwe nkita kuko abari ko baravoma barashobora kuba bariho mugaje nariko ndarengana kuko uko warengana ubuke karikara arakana wasanga uriko ufashwe
abagwaje bahuye n'ivyo byago by'isanganya y'umuriro bafite amakenga yaho bazokura amahera yo kuriha amafagitire Yeremia Kadende n'umwe mu bagwaza ayo makenga ayasangiye na Suzana Miburo umutamakazi w'imyaka 61 n'umwe agwaje umuhungu wiwe yahuye n'iryo sanganya ry'umuriro
cyo maze kumva yuko iryo barari guhuye naravuye muhira ndagenda sanga umucanwa watse hano watse abantu sanga bariko barakoma induru ngo abantu batukiye ukuntu iyo sanganya yabaye yarabaye ukuntu tutari cyo cyite kuko n'abana bari bavuye ku mashuri barashikira ugwaruka urimo twovuga yuko rero twege bene gihugu icyo twosaba twosaba yuko bo dufasha kukubera harimo abishoboye nk'ujya mutama n'imasikini afite ukuboko kumwe hariho n'abandi batishoboye kandi ni nka twese niko bimeze ananiyo ni impuzu
Petero Nkurikiye yavugira ubushikiranganji bw'umutekano mu Burundi aremeza ayo makuru akavuga ko umugabo w'ubwenegihugu cya Tanzania yikekwa kuba ari we yateje uwo muriro yamaze gufatwa n'igipolisi ku mvo z'amatohoza Petero Nkurikiye yagiriye ko asaba abanyagihugu baba ku nkengera z'amabarabara cyako bene ivyo biduga bitwara ibitoro kwirinda kuja kuvoma ibitoro mu gihe habaye isanganya y'ivyo biduga uwo muvuga iby'ubushikiranganji bujeje umutekano mu Burundi aravunira akagohe abo banyagihugu ababwira ko bishoboka ko ashobora gucaduka umuriro uteze isanganya ikomeye nk'uko byaraye bibaye canke bikaba bibikuruta ku makuru avuga ko bari abasize ubuzima muri iryo sanganya Petero Nkurikiye amenyesha ko atawapfuye ariko hakomeretse abashika 50 muri abo 15 bakaba babaye cyane muri komine ya Shombi ntara ya Karusi hagati mu Burundi Fidel d'Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge mu Rwanda gongeye kwegeza inyuma ku nshuro ya gatatu urubanza rwabo mu muryango wa Rwigara kubera inzitizi zishingiye ku bwunganizi ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu Eric Bagiruse ariko arakurikirana iyo nkuru Eric mwiriwe
Mwiriwe neza Diane
Izo nzitizi zifatiye kuki byifashe gute
izo nzitizi nk'uko warumaze kubibwira kuri Radio rya Amerika zazamuwe na madame Mukange Manyi Adeline Rwigara ubyara Diane Rwigara akabyara w'amahoro Anne Rwigara bariganwa mu byaha byo guteza imvururu cyangwa se imidugararo muri rubanda ni ukuvuga ngo rero inzitizi ubundi bagombaga kuba bunganiwe na Maitre Buhuru Pierre Celestin mu mategeko ariko noneho bakigera mu rukiko umunyamategeko yabwiye umucamanza ko yunganira abakobwa ba Adeline Rwigara aribo Diane Rwigara na Anne Rwigara gusa kubera ko ngo Adeline Rwigara arabona uburemere bwa dosiye ifata impapuro 600 akavuga ko kugira ngo uyu munyamategeko umwe gusa Maitre Buhuru Pierre Celestin ayinjiremo ari umwe bitaba bishobotse kubera ko we aravuga ko byamugora agasaba ko abona uwundi munyamategeko umwunganira ni ukuvuga ngo rero yabwiye umucamanza ko yumva yanahisemo ko agomba kunganirwa na Maitre Gatera Gashabana.
Hanyuma ubwo rubanza rwari rwitabiriwe n'abantu bangana gute icuka cari gute aho bari baje aho bari kuri urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge.
Navuga ko kutijyanye n'umwuka wari umunsi wa gatatu bagezwa mu rukiko ni ukuvuga ngo rero buri munsi uba ufite udushya twawo uhereye kuri uyu munsi icyumba cy'urukiko cyakubise kiruzura uretse no gukubita kiruzura ariko noneho ubutaha washoboraga kuba yapfa kwinjira mu cyumba cy'urukiko igipolisi kitamusatse ngo kimenye ibyo afite ni ukuvuga ngo rero urebye wenda nk'abantu bari bitabiriye urukiko bari abantu benshi cyane havanzemo abadiplomate bahagarariye za ambasade zabo hano mu Rwanda n'abandi bakozi ba za ambasade hongeye kugaragaramo Maitre Bernard Maganda perezida fondateri w'ishyaka PFC imbera kuri ryamaze gucikamo ibice gusa nanone ku kijyanye n'umwuka mu rukiko umucamanza yabanje kwihaniza itangazamakuru avuga ko nta munyamakuru n'umwe wemerewe kugira icyo afata yabizwi n'ishusho kubera ko ngo ubushinzwe barabifashe barabitangaza bitemewe anabashyira anabarindisha niba ariko rarivuga inzego z'umutekano ku buryo zaduhojejeho ijisho ku buryo iyo bafata ufata ijwi cyangwa se ishusho aho mu rukiko byari yategetse ko baza kukwambura ibikoresho bagasiba ibyo bafashe byose.
Eric, hari icyo umucamanza yavuze tugarutse kuri izo nzitizi hari icyo umucamanza yoba yazivuze ko
gato kuri izo nzitizi uretse no kubona wenda madame Adeline Rwigara yasabaga ko yunganirwa na Maitre Gatera Gashabana yanasabaga ko umucamanza yategeka igipolisi kikamuha amwe mu mafaranga cyafatiriye iwe abarirwa mu mamiliyoni menshi na nubwo hari abavuga ko ashobora kuba azigera muri miliyoni 100 arasaba rero ngo gitegeke ko urukiko rutegeke ko igipolisi kimuha amafaranga kugira ngo abashe kubona ayubwunganizi ku cyemezo rero cy'umucamanza yanzuye ko ari uburenganzira ntahungabanywa bw'uregwa kugira umwunganira agendera ko Maitre Gatera Gashabana azunganira madame Adeline Rwigara ariko noneho anategeka ko ari urubanza rwihuta ku buryo ari bigomba gukorwa vuba bagahabwa umwunganizi bakigana dosiye bakabona kuburana gusa ku kijyanye no kuba urukiko rwategeka ko igipolisi gitanga amafaranga y'ubwo bwunganizi umucamanza yavuze ko ari dosiye nshyashya mu rukiko atafungira muri dosiye itararegeye urukiko kugira ngo avuga ko ntacyo yabivuga.
Urakoze Eric, isango rindi ni ryari ryatanzwe?
Ni ukuvuga ngo ikindi gihe cyatanzwe ni ku itariki ya 13 ni ukuvuga ngo harimo umusibo w'ejo gusa bakongera bakaburana ku isaha ya 2:00 za mu gitondo.
Eric Bagiruwusa, turasubira amakuru yacu yo hanyuma. Urakoze.
Ndagushimiye Diane.
Tariki ya 11 ukwezi kw'icumi ni umunsi wahariwe umwigeme. Twifurize rero umunsi mukuru mwiza abigeme bari kumviriza ijwi rya Amerika. Umunsi ukaba ushitse mu gihe mu gihugu cy'u Burundi ibice biri hagati ya 60% na 70% by'abigeme bafite imyaka iri hagati ya 15 na 19 bamaze kwibaruka. Ibyo bigatuma abigeme baharugwa mu bihumbi baheba ishure ku mwaka bakagenda kwirongoregwa. Leta ivuga ko igiye gukomeza amategeko kurusha uko vyahora kugira ngo ikingire abana batarakwiza imyaka baja muri baheba amashure bakaja kurongorwa. Reka ibyinshi kuri inkuru tubaze umunyamakuru wacu Rojo Irikaneza.
Amatohoza yakozwe n'unani gwitaye neza y'abana FENADEB yerekana ko mu Burundi abigeme bari hagati y'imyaka 12 na 19 bageramiwe cyane no gutwara inda batifuza. ibitigiri byerekana ku bice 11% by'abigeme bari hagati y'imyaka 15 na 19 bamaze kurangura amabanga mpuza bitsina 7% bamaze kwibaruka nayo 3% bafite imbanyi yabo ya mbere ayo matohoza nyene yerekana ko hagati y'umwaka w'2009 n'2015 ho nyene abigeme baba 2012 baheje ishure bitewe n'imbanyi batifuza igisata cyabo ni cita hibondo naco UNICEF cyerekana ko ibice 8% by'abigeme bari hagati y'iyo myaka ariyo bamaze kurangura amabanga mpuza bitsina 6% bamaze kubyara nayo 2 bafite imbanyi yabo ya mbere ico gisata cemeza ko bakobwa bataroye mu ishure basaminda ku bice 19% gihabize bari ku rugero rwa 4% iruhande y'izimbanyi zitifuzwa abigeme bari muri iyo myaka banarongozwa akenshi ku nguvu. Esperance Ntirampeba twashyira hamwe ry'abakenyezi bishinze kugwanya malaria na sida atubwira imbonyamukuru ituma abigeme baja kwabirwa batarakwiza imyaka 18 isabwa n'amategeko y'u Burundi.
Akenshi icambere twabonye nuko ari ubukene kuko hariho nk'umwana w'umwigeme kenshi byo twagenda turabona ari nk'igihe nk'umwana w'umwigeme usanga nka nyina dufate n'impfubyi akasigana na nkanyina wiwe ugasanga nyina wiwe ntacyo yishoboje mu gihe nyina wiwe abonye yuko afise haje nk'umuntu aserutse afise amafaranga ucusanga yikoze kwa wa mwana we w'umwigeme ati nta kundi ja kubaka kugira ngo turabe yuko twobaho kugira ngo turabe yuko aye batoyi babobaho urumva muri ico gihe aja kubaka kugira ngo ashobore gufasha abatoyi biwe mugabo nawe aratakaje ubuzima bwiwe kuko ahevye ishure
uko guheba ishure bizana izindi ngaruka mbi zitari nke.
Ubwa mbere nta magara meza aheza ngo agire kuko mu gihe aciye atwara imbanyi akiri muto usanga agize amakarama mabi cyane hanyuma kandi ucusanga n'imibereho yiwe idashemeye kuko mu rugo hari byinshi atabaramenya hanyuma kandi aragira n'ingaruka mbi kuko urumva mu gihe agiye kubaka akiri muto ni hahandi ucusanga ariko arabyara abana benshi kandi muzi ko noneho n'igihe tugeze mwubu abana benshi si yaraze murabona ko kuvyara abana benshi ubu ari ibintu ari ingorane ikomeye cyane
kugira ngo iyo ngorane ihere umupfasoni ntirampe basaba ibihano.
Nuko twovira hasi rimwe mu kurwanya uwo mugirwa wo gushingiza abana babigeme ku ngufu kandi hataragera by'ukuri uwo muntu yafashwe yashingije umwana wiwe hataragera agahanwa by'ukuri uwo mwana w'umwigeme aratakaje byinshi kandi n'igihugu kirahahombera byinshi mu bijanye n'iterambere ry'igihugu kuko mu gihe ariko arabyara nk'abana benshi cyane nke abana bakurikirana n'ingoga hariho byinshi adashobora gukora mu bijanye n'imigambi y'iterambere ry'igihugu ari hahandi usanga aguma atera subira inyuma dutera kama leta y'u Burundi ku ico kintu by'ukuri yo gifata mu minwe igahana igashiraho itegeko igahana umuntu wese yashingije umwana w'umwigeme ataragera canke uwo muntu yubakanye n'umwana w'umwigeme atarakwiza imyaka isabwa n'amategeko y'u Burundi.
Ayo mategeko leta iramaze kwiyumvira kuyakomeza kurusha. Martin Ivyabandi umushikiranganji w'agateka kazina muntu n'iterambere ridakumira.
Uwo munsi ushitse leta y'u Burundi iriko ikora itiziganya ngo ishigikire agateka n'imigambi y'abigeme babayabaga mu gushiraho amategeko no gutegura amapolitike n'imigambi bibakingira ikumirwa mu buzima bwabo bwa misi yose ikanabateza imbere kandi nabo nyene bakamenya ko imigambi yabo ari ntangere mu iterambere ryabo n'igihugu cyose. Ihangiro ry'u Burundi mu 2025 nuko abantu bose bokwishira bakizana mu mateka yabo n'abigeme badasizwe inyuma. Intambamye zifatiye ku migenzo imwe imwe icatsi ndaro mu gihugu ifatiye ku butunzi n'ibindi ko zoba byatorewe umuti.
Umunsi mpuzamakungu wahariwe umwigeme ku isi watanguye guhimbazwa mu 2012. Uburundi bwatanguye kubushiraho umwaka umwe nyuma yaho. Ku isi yose uko umwaka utashe abigeme bari hagati y'imyaka 15 na 19 bagera ku miliyoni 16 batwara imbanyi batifuza naye abari mu busi y'imyaka 15 bazitwara baba miliyoni nk'uko amatohoza unavyerekana. Eroje Wikaneza, Bujumbura, Ijwi ry'Amerika.
Hello je wirikaneza urakenuye unaho twerekeze mu ntara ya Mwaro ivugamwo ubwinshi bw'abanyeshure mu masomero atandukanye. Mugenzi wacu Raisa Liliane Inamahoro yagendeye ishure nshingiro ryo kwitaba akabari muri commune Nyabihanga asanga utwana dutandatu dusangira intebe imwe gusa umwigisha umwe nawe akigisha abana bagera ku 120. Dukurikira inkuru yaduteguriye.
Ishure shingiro ryo kwitaba muri zone na komine Nyabihanga riharugwamo muri rusangi abana barenga 900 kugera mu mwaka wa gatandatu. Amashure yibonekezamwe ibitigiri byinshi kuruta yandi akaba ari umwaka wa mbere urimo abashika 236, umwaka wa kabiri wigamwe abana 200 hamwe n'umwaka wa gatatu uharugwamo abashika 155. Byumvikana ko bitoroha mu bijanye no kwicarika abano bana. Intebe imwe yicara ko 5 canke 6 mu gihe ari kuye kuba yicara ko abana 2 gusa. Nkuko twavyiboneye ibintu bija kunyuka iyo hageze kwimura ibiri ku kibaho aho biba ngombwa ko 2 bicaye ku mpera bahagarara mu kurindira ko bagenzi babo baheza kwimura nabo bakabona gutangura. Aho naho niyo badaciye babivamwo. Kuba abana bakiri bato badatahuriza ingorane z'ubwinshi bigiramwo bituma baca baguma basinda mu mwanya w'ivyigwa bapfa umugundano. Aba ni bamwe mu myaka ya mbere n'iya kabiri bayaze n'ijwi rya Amerika.
Bakuma bangura, bakuma bagwana, kandi bakaguma basunurana kubera tutakwigwa ku ntebe kubera turi benshi.
Bona baguma bayisonera ikaye y'iwanje ubu ndayikure bakanyankira ko nandikira ku ntebe.
Bona bapfuka ngo nikite y'amakaye bagaca baguma basunura. Uwo munsi naciye ngwa kuri ubu hamuca ndamukubita twaciye tugwana uwo munsi kubera yari asunuye yashaka ngo yicare ku kibanza kinini hamuca nkubita ingumu wo mu mugongo hamuca turagwana.
Ubu bwinshi bw'abana bugira ingaruka ku barezi babo mu kutoroherwa kubakurikirana nk'uko bikwiye. Niyo Ngabire Jacqueline umwigisha wo mu mwaka wa mbere yigana ingene bimugora gufasha aba baregwa baguma basamara abandi basohoka hanze bikamusaba gukoresha umwanya munini urenze ubutegekanijwe ku kigwa cyose.
Ndiko ndigisha bamwe baratamba abandi baricara nkaca nsanga ndiko njana nabitwa ngo bari imbere kuko nkubisa akagohe gatonyi urabasohoka simenya ngo basohotse nkaca nsanga uko nashaka ko urudome bagwiga bakarumenya neza siko biheza ngo bigende nkahariya nka sempise kariya sempise haguruka harya kahagurutse niko kareha yategerezwa kuba yiyegereye n'imbere ntaho ndi bumushire ari hariya rero nta cyangwa abone icyo turiko turagirino kandi baramukingira kandi nanjye ntaho ndi bumushire.
Ubukene bw'amashure muri kano karere niyo mvuyo y'ubu bwinshi bw'abana kuri iri shure ryo kwitaba nkuko barandereka Jean Berkimas aserukira abandi bigisha aha kuri iri shure bisigura.
Kuko iri shure ku mutuma wa Tab wo mutuma wa Gitaramuka rero nta shure shingiro usanzwe ufise bikaca bituma rero abana bo kwize kuri uwo mutumba baca baza kwiga kuri uwo mutumba wa Tab hasanzwe hari ishure shingiro rya Tab. Cha tugira ingorane zidasanzwe uravye no mu wa gatandatu abanyeshuri bategerezwa kuhaba so bahari abanyeshuri bashika 100 nabandi ndukuvana igitigiri usanga kirenze umwaka wa gatandatu.
Abavyi barereye kuri iri shure batewe umutima uhagaze ko ari nkahamwe atagikozwe ubumenyi bw'abana babo bushobora gusubira inyuma. Uyu muvyeyi arereye abana batatu asaba leta kubagarukira kugira abana babo bige neza.
Turikintu kitubabaza uza wumva umwana hari ngo twege ngo twabuze agatabo twigamo abana bari bafise ubwenge no kubabura aho bicara bakaguma bagundana ari benshi. Gusaba rero ko leta yigumi dufasha nyabunika mitwongereza ibibanza abo bana ntibabura aho biga kandi bafise ubwenge.
Kuri zingorane ziri mu gisata c'indero aha muri komine Nyabihanga na Karutimana Domitien umuhanuzi mu buyobozi bw'indero muri no komine aravuga ikiriko kirakogwa kugira iki kibazo gikemugwe.
Birasi aho birashaje dufashanije n'abajeje intwaro muri komine twarashitseyo turaraha bamaze kuduha raporo kizojana n'ico cyubaka ibyo birasi naho bishitse mu bihe twugarijwe n'ubukene tuzagerageza kaca kidutabaze hejuru rwego rw'igihugu kumbure baze kudu fasha. Twizeye ko abigisha bemeye mu gihe bariko bakora rodo programa muri iyo shure rya Taba abigisha ko ngirango mushikiranganje agiye kuturungikira vuba na vuba abaza kugira ngo baze barafasha nyene no muri iyo myaka ya mbere kuko murabona ibyo bitigiriko byo babirenze.
Tumenyeshe ko hamba vuye ishure shingiro ryo kwitaba rifise ubwinshi bw'abanyeshure hari n'irindi ishure shingiro rya Kavumu riri muri no komine nyene rifise ingorane nk'izi. Mukamenya ko komine Nyabihanga isanzwe ari nayo ya mbere iharugwamo abantu benshi kuruta izindi muri no ntara ya Mwaro. Muri komine Nyabihanga mu ntara ya Mwaro Khaisa Lilian inamahoro ijwi rya Amerika.
Harakoze Khaisa Lilian n'amahoro nk'uko mubimenyereye nkano mangu misi yose ya gatatu turabashikiriza ikiganiro cy'amagara y'abantu. No musi turagaruka ku ngwara y'urukusha iri mu ngwara zisinzikaje urukoba rwo yafashe mugenzi wacu Diane Ndonse niwe tubazi byinshi kuri.
Ingwara y'urukushi iri mu ngwara zititaweho bihagije kandi zigwiriye mu bihugu bishushe. Mu Burundi iri mu makomine amwamwe intara zitandatu muri 18 zigize igihugu. Izo nazo ni Bubanza, Cibitoke, Makamba, Bururi, Rumonge na Rutana. Iyo ngwara ifata umuntu yiyagaza uduherere ku rukoba. Ukwitandukanya n'izindi ngwara zifatira ku rukoba birasaba ko umuntu ashika kwa muganga agakorerwa ibipimo. Muganga Bucumi Victor arongoye umugambi w'ingwara zititaweho bihagije n'uruhumyi mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza sida arabisigura.
Umuntu agumaribwa cyane ku rukoba aguma yiyagaza umwanya wari wose nta gahengwe na gatoya ashobora kuronka atareka yiyagaza. Ariko kugira umuntu amenye neza ko ariyo ngwara yamufasha areka yiyagaza nuko haba ibindi bipimo hamwe bapimira ingwara bita muri laboratoire kugira bemeze by'ukuri ko agakoko gatera iyo ngwara baba bakabonye n'agakoko kitwa Oncocerca volvulus.
Ariko ako gakoko muganga abandanya asigura ko kava mu nsazi yitwa indira gutumba iba mu turere tugwiriyemo imigende n'inzuzi zitemba. Bamwe mu bamaze kuribwa n'iyo nsazi mu ntara ya Bubanza bayaze n'ijwi rya Amerika bavuga ko basinzikara kugezaho baruha mu kuyagaza n'intoke maze bakikora ku biti n'ibitiritiri by'ibigori. Ivyo navyo muganga Bucumi Victor avuga ko bishobora kubakwegera urupfu.
Aho yiyagaje arashobora guca haza iyindi migera mu byo bita sil infection, umuntu arashobora guca hajamwo iyindi migera ituma umuntu ashobora kubara akaremba agashobora no gupfa.
Nuwo iyo ngwara y'urukushi itishe abaganga bavuga ko kenshi ibatera uruhumyi ariko kandi uyivuje arakira nubwo bimufata imyaka 15 ari ku miti. Byongeye urongoye umugambi w'ingwara zititaweho bihagije n'uruhumyi mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu abandanya avuga ko uko umwaka utashe batanga umuti duce two muri izo ntara irimo iyo ngwara uhabwa abantu bose barugwaye cyo kimwe n'abatarugwaye bafise imyaka kuva kuri 5 n'irenga. Ariko rero ntibisigura ko abana bari munsi y'imyaka 5 badafatwa n'urukushi n'ubunyene muganga Bucumi Victor arabitanga ku muco.
Abana rero bari munsi y'imyaka 5 nabonera ashobora kubafata kandi uzobona umwana ari munsi y'imyaka 5 afise ibimenyetso by'iyo ngwara ntazareke kumuzana kwa muganga kuko nabone iyo miti turayibaha mugabo kubera abana badashobora kumira ibinini rimwe rimwe tuca tubibaha tubanje kubisya tukabiba nk'agafu.
Iruhande y'uyu mugwi w'abana hari n'indi migwi itaronswe umuti uvura ukongera ugakinga usanzwe uboneka igihe cy'amasekeza gusa. Aha twovuga nk'abakenyezi bibungenze, abakenyezi bataramara imisirenga 8 bibarutse, indembe ziri ku musego, eka n'abanyoye inzoga zambiye uwo munsi umuti waramutse utangwa. Ariko muri rusangi uwo muti uvura urukushi usanzwe witabigwa cyane n'abanyagihugu. Ni mu gihe usanzwe ubavura n'inzoka zo mu nda ukanica n'utundi dukoko tujyana ku rukoba nkuko muganga Bucumi Victor abivuga.
Uwo muti witwa Mectiza mu kwica iyo migera teri iyo ngwara y'urukoshi urica n'iyindi migera usanga iri mu muntu ku rukoba nk'imvunja, imbaragasa n'ubundi buntu bushobora kwinyegeza mu rukoba rw'umuntu. Usanga rero abanyagihugu bitabira cyane ayo masekeza n'ukuri barashima uwo muti.
Abanyagihugu barafise intererano mu gutuza iyi ngwara y'urukushi. Uyu muganga abasaba ko bokwitwararika kugirira isuku aho babaye.
Cyambere no kukamenya, amaze kukamenya uco kirinda. Uko yirinda rero bikomeye no kwirukana ako gakoko kugira kave mu bantu kareke kubajya.
Ni kuvuga yuko harimwo ibijanye no kugira isuku aho babaye.
Birimwe nk'uko mubivuze cyane cyane umwe bita asenisimadimi no kuvuga kuringaniza aho baba bagatema ivyatsi ku nzuzi bakaraba yuko atavyatsi bibi bishobora kuhamera kugira aho gakoko kabemwo aho bakabonye naho bakahapompa kugira gatuzwe.
Tumenyeshe ko ahanini abantu bafatwa n'ingwara y'urukushi ari abantu bakuze barangurira imirimo yo kurima no kuragira iruhande y'amazi abamwindira gutumba ari na nkwezi yayo. Amakuru tubandanya dukura mu buvuzi nuko muri kahise yigeze komora abantu muri ayo makomine n'imirimo yaharangurirwa igacumbagira. Ibujumbura, Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Yale ndonse urakene no kuri duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi incuti bakunze mari kumwe natwe mwakoze Diane na Hazina Innocent Kimenyi tuyifurize kuranirwa mu banyi no mu vyanyu.